Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahaze. Uno munsi isi yose yahimbaje umunsi wahariwe impunzi abahungiye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini babayeho gute.
Icyo twasaba ubuyobozi uyu munsi nuko izo bita za solution durable bozishyira mu ngiro, abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo.
Aba ni bamwe mu bahungiye mu Burundi, mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ano makuru tugendera inkambi zitandukanye ziri muri ibyo bihugu. Somalia ifite impungenge ku mutekano wayo, irikisaba ko ingabo z'umwe bwa Afrika ziba ziragumijwe muri ico gihugu. Hakurya Somalia, polisi ya Kenya yashwiragije ibihumbi n'ibihumbi by'abiyerekana ikoresheje ivyuka vyokera n'amazi afise ingufu nyinshi. Abaserukire ibihugu vyabo mu bumwe bwa Buraya bumvikanye ku bindi bihano vy'Uburusiya. Ido ni Diana makuru se duce ku masonga, ni mukanyi sase musangwe ikaze. Nongere ndabaha ikaze mfite bakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu vy'abimukira, aho batanu batowe bapfuye mu bwato bwari butwaye abantu barenze urugero. Ubwo bwato bwibiriye mu mazi yo mwibahari Mediterane mu manuko bw'amazinga ya Canari yegukira igihugu ca Espagne. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Abacyeje gutabara baronse amakuru ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu ko ari ubwato bwataye inzira buri ku birometero 800 mu manuko bw'izinga rya Tenerife. Ubwato bwo gutabara bwarungitswe muri ico gice bwatabaye abantu 68 butora ibiziga by'abandi batanu. Igihugu cya Espagne ni kimwe mu bikoreshwa nk'inzira zikomeye abimukira baba bariko barondera ubuzima bwiza ku mugabane w'Uburaya bakoresha. Benshi muri bo bagerageza gushika mu mazinga ya Canari ari mu bahari Atlantique, mu buraruko bushira uburengero bw'umugabane wa Afrika. Inzira yo mu bahari Atlantique ntiyoroshe na gato kubera imikuba ikomeye cyane irimwo. Ni mu gihe abimukira baca muri iyo nzira baba bari mu bwato buri mu bitegiri by'abantu umurengera. Yamara abimukira barakoresha cyane iyo nzira kubera inzira umwe bahari Mediterane igenzurwa cyane. Ubwato butari buke butwaye abimukira bubabuje uva muri Maroc, Sahara yo mu burengero na Mauritania. Yamara hari n'ubwo babuvuye kure cyane yaho nko muri Gambia na Senegal ku birometero 1500 by'amazinga ya Canari. Abimukira barenga 5000 barapfuye mu gihe ariko bagerageza gushika muri Espagne baciye mu bahari Atlantique mu mezi 5 ya mbere y'umwaka. Ibi ibitegere bitangwa n'ishyirahamwe rijeje gutabara ryo muri Espagne yitwa Caminando Fronteras.
Tukiri ku mugabane wa Afrika, leta ya Somalia iri kwiraraba ingene umugambi wo kuvana ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika zose ziri muri ico gihugu wo kwitonda. Somalia igarisha ku gihengeri mu byo gukingira umutekano gishobora gusigara muri ico gihugu ari nk'amwe ingabo z'umwe bwa Afrika zuramuka zitashe. Ifise kandi amakenga ku mutekano w'igihugu muri rusangi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ryashize ahabona ano makuru yavuze ko ryayakuye mu rwandiko ryavanye ku masoko yaryo muri leta ya Somalia. Inzego za Somalia zirimo ibiro vya president w'ico gihugu n'ivyo mushikiranganje wa mbere byanse kugira ico vyishura ku bibazo vy'amenyesha makuru batandukanye babirondeye bashaka umuco urenze aha. Ku rundi ruhande, ibihugu bibanye vya Somalia birimo Uganda na Kenya bigabisha ko intagondwa za Al-Shabab zishobora gutembagaza ubutegetsi bwa Somalia umwanya n'umwanya. Ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika zabwirizwa kuva muri Somalia bitarenze igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 kuno mwaka nk'uko leta ya Somalia yari yabisavye. Ijwi rya Amerika, amakuru yacu tuyabandanirize mu vy'intambara. Umuyobozi w'umurwi Hezbollah muri Libani, Hassan Nasrallah, yatangaje ko ari nk'amwe umurwi atwara woja mu ntambara yeruye na Israel atagice na kimwe cico gihugu kizorangwamwo umutekano. Fidel Nyongabo aragarutse.
Mu ijambo Nasrallah yashikirije kuri televiziyo yavuze ko umugwi Hezbollah ufise urutonde rw'ibibanza wakoramwo ibitero muri Israel. Ku munsi wa kabiri w'indwi, umugwi Hezbollah warashize ahabona ivyo wavuze ko ari amasanamu y'ibibanza bitari bike bikomeye vyo muri Israel vyafashwe n'utudege tutagira umudereva. Umuyobozi w'umugwi Hezbollah yavuze ko abagwanyi babo bafise ibigwanisho bishasha kandi ko umwansi wabo azi neza ko biteguye bikomeye. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Israel, Lieutenant General Herzi Halevi, ku ruhande rwiwe yavuze ko igihugu ciwe kizi neza ibigwanisho umugwi Hezbollah ufise. yabitangaje mu rugendo yagize hafi y'urubibe Israel ihana na Liban. Yasiguye ko umwansi wa Israel azi ice gitoyi cyane cy'ubushobozi igihugu cya Israel gifise ko azobubona igihe bizoba bikenewe. Israel n'umugwi Hezbollah ucudise n'umugwi Hamas byaratanye mu mitwa katari gake kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye igihingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas yaduka. Kuva mu ntango z'umwaka abantu barenga amajana ne barishwe muri Liban, benshi muri bo akaba arabagwanyi b'umugwi Hezbollah. Nyamara hari n'abasivile batari munsi ya 80 bapfuye. Muri Israel abasirikare 16 n'abasivile 11 barishwe mu ngwano hagati y'ico gihugu n'umugwi Hezbollah.
Fidel Niyongabo urakoze ucutujana iburaya habaserukira ishyamwe ry'ibihugu vyabo mu mwe bwa buraya bumvikanye ku bindi bihano bishasha ku Burusiya.
Abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya bumvikanye ku bihano bishasha bikomeye bigiye gufatirwa Burusiya ni mu ntumbero yo guhana icyo gihugu kubera ibitero kibandanya gukora muri Ukraine. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya batangaje ko ibihano bishasha iryo shyirahamwe ryafatiye Burusiya bikomeza ibyari bihasanzwe. Mukuru w'urwego nyobozi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya Ursula von der Leyen yatangaje ko ibihano bishasha bizotuma Burusiya budashobora kuronka ubuhinga bwa none bukomeye cyane. Bizotuma kandi Burusiya udashobora kuronka ayandi mafaranga avuye mu masoko ntanga nguvu yayo. Bitegekanijwe ko amatungo y'abandi bategetsi batari bake bo mu Burusiya n'inzego zitari nke zo muri ico gihugu afatwa, kandi ko abo bategetsi baziririzwa kugira ingendo mu karere k'Uburaya. Perezida wa Burusiya Vladimir Putin, umushikiranganji ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov n'abashingamateka hamwe n'abandi bagwizatunga batari bake bari mu bantu barenga 170 bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano. Amashirahamwe arenga 400 amaze gufatirwa ibihano muri iki gihe, arimwo ayakora mu gisata cy'igisirikare cy'indege, ayakora ubwato umugwi Wagner, imigambwe hamwe n'amabanki.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ano makuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi rya Amerika, nongere ndabahe mwiriwe nshuti bakunzi bacu. Igice cya kabiri cy'amakuru yacu no mugoro bakiza gushimikira hanini ku by'umunsi mpuzamakungu w'impunzi wahimbajwe uno munsi. Ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi HCR rivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 120 bataye ingo zabo, muri bo abagera kuri miliyoni 43 bakaba ari impunzi mu ikambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara mu Rwanda ahahimbarije uwo munsi. Ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa.
Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi, uyu munsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi waranzwe no kumurika ibikorwa by'iterambere impunzi zigiye zihuriraho n'Abanyarwanda. Ni mu mugambi wo gushishikariza impunzi kwigira kuko imfashanyo zagenerwaga zigenda zigabanuka. By'umwihariko mu nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara haragaragara ibikorwa bitandukanye by'ubudozi n'ubukorikori ndetse n'ibindi bihuje impunzi n'Abanyarwanda. Ibyo bigasobanurwa na Bwana Jerome Rutaburingoga, umuyobozi w'akarere ka Gisagara iyi nkambi iherereyemo.
Hari amasoko yubatse tugacururiza hamwe. Turishimira kandi ko impunzi n'abaturage baturiye inkambi bishyize hamwe binyuze muri Misizi Project, aho ubu tugeze ku ruganda kandi bacuruza ibyavuye mu byo bahinga ari impunzi n'abaturage bakabyishimira.
Ku rundi ruhande, ku munsi nk'uyu impunzi ntizibura kongera kwibutsa abaterankunga n'indi miryango mpuzamahanga izireberera ko zikeneye umuturambye ku bibazo by'ubuhunzi. Bwana Emer Rwagasore uyobora impunzi za Mugombwa yavuze mu izina ry'impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda.
Dufite ingingimiro mu mitima yacu y'ikibazo duhora twibaza igihe kizakemukira. Twahunze ihohoterwa ndetse n'iyicarubozo ryadukorewe kandi rikorerwa abavandimwe bacu bakiri mu bihugu byacu tuzira uko twavutse cyangwa twaremwe. Iri yicarubozo tibyigeze rihagarara ndetse na n'ubu riracyakomeje. Ese ubundi imiryango mpuzamahanga mwitaye ku bibazo byacu? Ese mwishimiye ko tuguma ishyanga nta gihugu tugira? Ese mukeneye gukomeza kutubugaburira mwiruka kuri twe ubuziraherezo? Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi, turabasaba kugira ibibazo byacu ibyanyu kuko twifuza gusubira mu gihugu cyacu.
Bwana Rwagasore akavuga ko amarira yabo ashirira mu gutakamba gusa.
By'ukuri ngira ngo barabyumva gusa ariko ntabwo abishyira mu bikorwa, kuko urebye neza FDLR ziba muri Congo kandi bazi ko zihari
nabicanye basize bahekuye urwanda ndetse badukurikira ni wacu aho dutuye ndumva rero mu byukuri ko twumva kwacu buratwumva ariko ntabwo nge ndumva ko ntagashiro babiha
General Major Robert Murasira ministri w'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse mu Rwanda yizeje ko ku ruhande rw'u Rwanda bazakomeza gukorera impunzi ubuvugizi mu mugambi wo kugira ngo zibashe gusubira mu bihugu zahunze
kubatabariza n'ugushakisha amahoro muri aka karere muzi neza ko u Rwanda n'ubwihugu gitekanye kiba kifuza ko nabandi batekana kugira ngo tujye mu majyambere ibyo rero binyura muri mu nzego zitandukanye hose u Rwanda rubarushyigikira ko hagaruka amahoro impunzi zigasubira iwabo twebwe gusa icyo twabwira impunzi uruhare rwacu tuzarukora ariko n'igihe bazaba ari hano tuzakomeza tubafashe
Kuri uyu munsi kandi u Rwanda rwongeye gutera utwatsi ibirego by'abarushinja kudafata neza impunzi ziruhungiraho General Murasira yabyise ibirego bidafite ishingiro
You have continued to hear false allegations intending to undermine Rwanda's safety
Nakomeje kumva ibirego by'amafuti bigamije gutesha agaciro ituze ry'u Rwanda no kwita ku mpunzi Mukuri si byiza kwitaka wowe ubwawe ariko iyo bigeze ku mutekano w'u Rwanda n'ubumuntu bwita ku bari mu kaga birivugira kandi si byo gushidikanyaho niyo mpamvu ibirego bidafite ishingiro bitazigera bihabwa agaciro
Ijwi rya Amerika yagiranye ibiganiro n'impunzi zitandukanye igamije kumenya igisobanuro ziha insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi. Bwana Foster Ruhumuriza ni impunzi y'umunyekongo iba mu nkambi ya Mugombwa ahamaze imyaka 10 yibumbiye muri koperative Ishema Misizi ihuza abanyarwanda n'impunzi mu bikorwa bitandukanye by'iterambere.
Insanganyamatsiko yo kwifatanya n'impunzi kuri nge rwose ni nziza cyane kuko kwifatanya natwe hari kindi biri bitwongerere. Bese ntabwikunge turi bugire biratwongera kumva ko turi kumwe n'abandi biratwongera kwikuramo bwa bwihebe ndavako kwifatanya n'impunzi ni ikintu cyiza cyane navanga ngo iyi leta rwose muzayidushimire nibishiraho uwo mwanya cyangwa se isi yose ifata umwanya igashiraho umunsi w'impunzi ni ikintu cyiza cyane
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rishima uburyo impunzi zibayeho mu Rwanda rikanasezeranya imikoranire n'abandi bafatanyabikorwa mu mugambi wo gukomeza kwita ku mpunzi mu gihe zitarabona uko zitahuka Madamu Aisa Tundiyaye ahagarariye HCR mu Rwanda
Much remains to be done and will be done to help them thrive.
Haracyari byinshi byo gukora kandi bizakorwa ku bufatanye mu miryango y'abakiriye cyangwa se bafashwe gutahuka bubake ejo hazaza heza. Nta gikorwa cyo gupfobya. Ubufatanye mu kudaheza impunzi mu mashuri yacu, mu mirimo, muri gahunda z'ubuvuzi mu miryango n'uburyo nagereranywa bwo kubafasha kubaka imibereho yabo.
Imibare itangwa na HCR igaragaza ko mu karere u Rwanda ruherereyemo abarenga miliyoni 12 bakuwe mu byabo n'intambara mu gihe abandi bagera kuri miliyoni 5 ari impunzi ku ruhande rw'u Rwanda rucumbikiye impunzi zibarirwa mu 130 biganjemo abanyekongo n'abarundi inkambi ya Mugombwa yizirijwemo uyu munsi icumbikiye zisaga 111 bagira ubusajwi rya Amerika i Mugombwa mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tukivuga ku by'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi u Burundi nabwo nyene bwahimbaje uno munsi abahungiye mu Burundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bari mu ntara zitandukanye bemeje ko naho ibibazo bitabuze bamaze kumenya kwihangira imirimo ibatuma babaho mu buzima butandukanye ikongera ikabarinda kwama basezgerereza n'inkuru y'umenyesha makuru ya Desire Hatungimana
uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu gisagara cha Bujumbura mu hotel Royal Palace ku kivugo kigira giti twifatanye n'impunzi mu kurondera inyishu zirama z'ibibazo byazo muri hotel hari hakoraniye impunzi zaje ziserukira abandi zavuye mu makamba 5 ari mu Burundi ariyo Nyankanda bwagiriza Musasa Kinamba na Kavumu bamwe muri izo mpunzi babwijwe rya Amerika icyo uwo munsi mukuru wabagenewe ubamariye
uyu munsi w'impunzi kuri cyewe no munsi nyene ntegerezwa gushira ubwenge mu mutwe nkamenya ko ndi impunzi nico notegerezwa gukora nk'impunzi nuko notegerezwa kubaho nk'impunzi
no munsi mwiza kuri twe aho twizihiza umunsi mukuru w'impunzi no munsi twizihiza uburenganzira bwacu bw'impunzi tugatanga ibitekerezo byacu tukisanzura tukavuga ikiri ku mutima tukavuga ubuzima tubayemo ubundi tugashikiriza n'ibibazo biduhanze kugira ngo bitoregwe umuti.
Bamwe mu mpunzi bari bitabiriye ibyo birori berekanye ibyo bakora kugira biteze imbere. Hari abajisha inkoko, ibiseke, abashona impuzu, abakora amasabune n'iyindi myuga myinshi bigishijwe n'amashyirahamwe akorera mu makambi nk'uko babyivugira. Abaganiriye n'Ijwi ry'Amerika baremeza ko aho bavuye n'aho bageze uno munsi bitandukanye cyane.
Bilikuwa tujuwe ikintu, bilikuwa mama wenye kuzarauliwa mu makaritie.
Nta kintu twari tuzi. Turi aba mama bavukiye mu makaritie, ariko kuva Save the Children itangiye kutwigisha imyuga. Turashima cyane kuko ubu turashonera muhira, turakora imyuga itandukanye, tukagurisha, tukaronka amafaranga yo gukoresha.
Kuva dutanguye kwikorera ibintu byacu tukabijyana ku isoko tukagurisha, inyungu ni nyinshi mu miryango yacu. Abana barafite impuzu kuko hashitere ntaziduha. Twarongereje ibyo kujya muhira kuko ibyo dufata ni bike, ariko kubera akazi k'amaboko dukora abana bambara neza kandi bakajya neza.
Kukula muzuri, watoto wanafaa vizuri.
Usekwe nasitere mu Burundi, Brigitte Mukanga Eno, yamenyesheje ko indyane ziri mu bihugu bitandukanye ku isi no ngaha mu karere muri Sudani zituma hashtag idafasha uko bikenewe impunzi. Yaciye aboneraho gusaba Abarundi kuba hafi y'impunzi muri bino bihe bitoroshye, bakazifasha mu byo bashoboye kugira nazo zibeho neza.
Turashishikariza uwo wese gufasha impunzi, kaba gato cyangwa kanini, kuko icyo umuntu atanze gifite icyo kimarira impunzi. Kubakira mu mashuri ku igice kinini cy'impunzi ari abana, kubakira rero mu mashuri ni ugutorera umuti ingorane bafite. Kwakira impunzi mu kazi aho bishoboka zikaronka uburenganzira bumwe nk'abanyagihugu ni ugutera umuti w'ibibazo by'impunzi.
Waserukire Leta y'u Burundi muri ivyo birori, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu Ndarufatiye Théophile, yamenyesheje impunzi ko ataco zirekuriwe n'amategeko zizobura mu Burundi.
Nous voudrions encore une fois rassurer tous les réfugiés vivant au Burundi.
Twagomba twongere duhumurize impunzi zose ziba mu Burundi ko Leta duhagarariye hano izobandanya ikora ibishoboka byose kugira impunzi zibeho neza kandi kwizo kubahiriza amategeko mpuzamakungu yose yateye ku igikumu. Brigitte Mukango Eno aserukira se mu Burundi yamenyesheje ko muri icyo gihugu hari impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga 190,000, abahungiye mu gihugu hagati barenga 800,000, n'impunzi z'abatahutse mu gihugu cyabo zivuye mu bihugu bya kano karere ka Afurika y'Ubuseruko bagera ku 250,000. Yamenyesheje kandi ko ku isi yose naho haharugwa impunzi zirenga 1,120,000. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika reka iby'umunsi wahariwe impunzi tubisozerere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko muri Kivu ya ruguru habarizwayo impunzi 168,000, mu gisagara ca Goma nayo hariyo 3,000 ziganjemo izaturutse mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania. Babayeho gute umunsi wabo bawuhimbaje bate? Jimmy Shukrani bakomera.
Iyo ni imibare yatangajwe mu gihe cyo kwibuka umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi ya Sheri ryakoreye umunsi ku byicaro bikuru bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Muri ibyo birori hatanzwemo ubutumwa butandukanye burimo ko impunzi zifashwe muri iki gihe intambara zikomeje kuzengereza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma kimwe n'ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo hagaragaramo umubare munini w'impunzi zaturutse mu bihugu bituranye bya Kongo. Bwana Lorenzo Laspada, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi ya Sheri mu ntara ya Kivu ya ruguru, yatangaje ko mu mujyi wa Goma habarizwamo impunzi 300,000 ziganje mu izaturutse mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania.
Muri Kongo muri rusange harabarizwamo impunzi zirenga miliyoni, ariko izanze ziturutse mu bihugu bibanye na Kongo zigera ku 50,000. Mu ntara ya Kivu ya ruguru habarizwamo intambara harimo 168,000. Mu mujyi wa Goma ho hakabaho 300,000. Abo bose biganjemo abavuye mu Rwanda no mu Burundi. Icyo HCR ikora ni ukubafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose.
impunzi z'abarundi nizo zitabiri yari nyinshi ibikorwa byari byateguwe na HCR. Zimwe muri izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika zemeza kubwo zageraga mu mujyi wa Goma kuva mu mwaka w'1990 ubuzima butazoroheraga nubwo zaje kumenyera buhoro buhoro. Uyu ni madamu Pascal Nyiramana watangiye atubwira uko yageze muri Congo.
Ubuzima bwacu ni ukwiyaranja tu, ariko imbere yuko twiyandikisha niho byari bigoye kuko twagiye mu munchuti abantu babacuruzi bacururiza kera mu Burundi bo twahungiye tukihunga niho byari bigoye kuko tutari tumenyereye ubuzima bwo ngaha muri Congo. Kuva twiyandikishije muri sene no muri hasel barakoze ibyo bashobora byose baradufasha batangwa kuduha ama assistance kugira tubone uko two kwishyura inzu.
Abandi ijwi rya Amerika yavugishije bemeza ko bahura n'imbogamizi nyinshi. Muri izo mbogamizi harimo nko kuba bamwe badafite ibyangombwa by'impunzi. Uyu ni Michel Ngirimana, umurundi wahungiye muri Congo kuva mu mwaka w'1993.
Haraheze iminsi kuva intambara ya M23 itangiye hari confusion kubatazi impunzi z'abarundi ubutyo zibayeho. Agateka kazi na muntu gatangiye kugenda gahonyangwa buhoro buhoro bitewe no bamwe nibazi impapuro impunzi za seri zifise niyo ziberetse mugabo bashaka kukwereka yuko batazizi. Aho niho hatangiye kubonera imbogamizi ku mpunzi z'abarundi.
Izi mpunzi zivuga ko zikigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zabona ubufasha buturutse cyane kuri HCR na komisiyo y'igihugu yita ku mpunzi muri Congo CNR, kandi kwiyo mfashanyo ziragiye igihe ariko ubu siko bimeze. Madamu Aline Ikimana Impaye n'umwe muri bo.
HCR na CNR byaratwakiriye kirabishira muri base de donne yayo, ariko izerekeye ubuzima kera baradufasha baraduha imfashanyo bakaturihira amazu mbese ibyo dukeneye byose barabiduha. Motife zivaga ngo bije yabaye ngumani turabanye hariho n'ubuzi twagiye twiga nko gucuruza atavye twari tuzi kugira tubone ko twobona imibereho yacu yo kwiyongera.
Kubera ibyo bibazo bose icyo basaba leta ya Congo na HCR ni ukubaha ibyangombwa bibemera nk'impunzi no kutabakorera ivangura kimwe n'abandi baturage.
Icyo kusaba ubuyobozi kuri uyu munsi nuko izo bita za solution durable bozishira mu ngiro abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo nimba bikeneye ubwenegihugu bakaba ubwenegihugu bw'abakongomani. Ivyo mbese vyose nk'uko bidufashije ugusanga nta karata y'abakongomani dufite tukaba turi mu nkuze mu gihugu c'abakongomani. Icyo twosaba leta ya Congo canke abantu ba hasere abashinzwe impunzi nuko bo dufasha twese cyane cyane bari abatazi akazi k'amaboko twebwe tuza akazi k'amaboko dushobore gufasha basi bene wacu.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo CNR iremeza ko uburenganzira bw'impunzi zavuye hanze ziba muri Congo bwubahirizwa kimwe n'abanyekongo bose. Tumubajije ku kibazo cy'ibyangombwa by'izi mpunzi bwana Reginald Mupendwa wari uhagarariye umuyobozi wa CNR muri ibyo birori yagize ati:
La carte est un document qui est délivré.
Ikarita y'impunzi itangwa na leta ya Congo kandi ibyo bisanzwe bikorwa mu bice byose bigize igihugu. Impunzi rero ziva hanze zihabwa amakarita azemerera kuba muri Congo, ariko icyo gikorwa ntabwo kiragerwaho kuri buri mpunzi zose ziri muri Congo. Impamvu ni uko zimwe zitaramenyekana na leta, ariko uburenganzira bwazo burubahirizwa cyane kimwe nk'abandi bakongomani. Ubu turi mu gikorwa cyo kubahereza amakarita bose kugira ngo bemererwe ibikorwa byose bikorerwa muri Congo.
CNR yemeza ko kuva mu myaka za 90 uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwakomeje kugenda bwakira impunzi zitandukanye ziturutse mu bihugu bituranye na Congo cyane zo mu Rwanda no mu Burundi. Izi mpunzi zibarizwa cyane mu ntara ya Kivu ya Ruguru na Kivu y'Epfo. Izi mpunzi ziyongera ku zindi zirenga miliyoni 5 zo hagati mu gihugu zahunze kubera imirwano ikomeje hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwari irwanya leta ya Congo. Izi nazo ziraca mu buzima bugoye cyane bitewe no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi ry'Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi agaruka ku byo gutunga ibirwanisho ikibazo cy'ibirwanisho mu banyagihugu camacateye ibibazo abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu aribo Joe Biden w'umugambwe wa Democrat na Donald Trump w'umugambwe wa Republicane ntibabona kimwe uko bazogitorera inyishu Thomas Kamirindi
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage batunze intwaro nyinshi mu ngo zabo mu gihugu hari intwaro 120 ku baturage 100 byibura umuturage umwe kuri batatu avuga ko atunze imbunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nicyo gihugu cya mbere kiri mu bwicanyi bukorwa mu kivunge mu ruhame bugahitana abantu benshi icyarimwe ibyo bita mass shootings mu cyongereza cyangwa fusillade de masse mu gifaransa ubu bwicanyi buba bufatiye ku bugome ibibazo mboneza mubano muri rubanda muri rusange cyangwa ku rugomo rwo mu miryango dufatiye ku rugero rwa bene ubu bwicanyi ndegakamere bwahitanye abantu barenze 12 icyarimwe bwabaye inshuro 25 byibura kuva mu 1949 kugera mu kwa 10/2023 ingero 5 zaguyemo abantu benshi kurusha izindi mu kwa 10/2017 umusaza Stephen Paddock w'imyaka 64 y'amavuko yarashe mu baturage bari bibereye mu iserukiramuco ry'umuziki mu mujyi wa Las Vegas muri leta ya Nevada mu burengerazuba bw'igihugu yahitanye icyarimwe abantu 60 akomeretsa abandi 850 mu kwa 6/2016 umugabo w'imyaka 29 witwaga Omar Martin yarashe mu rubyiniro rw'abakundana bahuje igitsina abo bita batinganyi yica 49 akomeretsa 53 mu mujyi wa Orlando muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu mu kwa 4/2017 umusore w'imyaka 23 Seyung Huyicho wakomokaga muri Korea y'Epfo yarashe muri kaminuza Virginia Tech muri leta ya Virginia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu ahitana abantu 32 akomeretsa 17 abandi 6 bakomeretse basimbuka mu madirishya bamuhunga mu kwa 12/2012 Adam Lanza w'imyaka 20 yarashe mu mashuri abanza Sandy Hook mu mujyi wa Newtown muri leta ya Connecticut mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu yica abana 20 bari bafite imyaka y'amavuko iri hagati y'6 n' 7 n'abakozi bakuze b'ishuri 6 mu kwa 11/2017 David Kelly w'imyaka 26 yarashe imbere mu rusengero rw'ababatisita mu mujyi wa Sutherland Springs muri leta ya Texas mu majyepfo y'igihugu ahitana abantu 26 akomeretsa abandi 22 aba bose bakoze ubu bwicanyi barangizaga gukora ibara nabo bakiyahura ntibari muri iyi mibare y'inzira karengane umwanzuro kuva mu 2013 kugera kuri uyu wa kane tariki ya 20/2024 ubwicanyi bworeka imbaga bwabaye inshuro 272 bwirengeje abantu barenga 12,350 bukomeretsa abandi hafi 2,022 mu bishwe n'abakomeretse bose hamwe harimo abana 2,861 bari bafite kuva ku mwaka 0 kugera ku myaka 17 y'amavuko gutunga imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uburenganzira bwa buri muturage wese bwanditse mu itegeko nshinga mu ivugurura ryaryo rya 2 ryo mu 1791 ariko abanyapolitiki bananiwe kumvikana ku mategeko yatuma zidakomeza gukora ibara kuri Trump ivugurura rya 2 ry'itegeko nshinga naryo rikwiye kuvugururwa
tugomba gushyira ku irindi vugurura rya 2 risobanutse nitutabikora tuzagira ubwicanyi no gusenya bitarabaho muri iki gihugu kugeza ubu
naho Perezida Biden asanga inzitizi zikomeye ari abacuruzi b'imbunda
nk'igihugu tugomba kwibaza igihe nk'izina ry'Imana tuzahagurukira abamamaza ubucuruzi bw'imbunda n'ababukora izina ry'Imana ni ryari tuzakora icyo twese tuzi neza ko kigomba gukora
abaturage nabo ubwabo ntibabona ibintu kimwe Ikigo cy'ubushakashatsi Pew Research Center cya hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyerekana ko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani bashaka gutunga imbunda cyangwa bazitunze bakubye inshuro zirenga ebyiri abo mu ishyaka ry'abademokrati.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni no ngaha duce dusozera amakuru yacu ya yuno mugoroba. Ndabashimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri inshuti bakunzi bacu kuri mikro mari kumwe na Diane Inahazwe, Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Ku izina ry'abagenzi bacu rero bose ekipe yuno mugoroba tubipfurije kwandanya mugira ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu. Ahanje turongera mu makuru yo mu gitondo, muramukana amahoro rero.